muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ijwi rya Amerika mu Burundi ni kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu, mujye kandi no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu voa.com, naho mukurikire aya makuru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangije uburyo bushya bwo gufasha impunzi.
Twabyakiriye neza, ariko iyo mfashanyo twaronse ntikwiye bijyanye n'ibyo tuba dukeneye. Nk'ubu twebwe turakenera mu iyo mfashanyo nyine twaronse gusuma duca dukuramo ibitari bitegekanyijwe.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho mu Burundi, abantu miliyoni 5 barwaye malaria mu mezi 6 ya mbere y'uyu mwaka, niyo ni ibivuga. Ni mu kanya gato cyane. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubutabazi bwihuse n'ibiza OCHA rivuga ko mu Burundi hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatandatu k'uyu mwaka, abantu miliyoni 5 barwaye malaria. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yadutegura inkuru irambuye.
Icegeranyo cy'igisata cya Onu kijejwe gutabara bari mu ngorane n'ibiza OCHA kivuga ko cisunze ibitigiri vyatanzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida biva mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi. Ivyo navyo vyerekana ko mu mezi 6 ya mbere y'umwaka w'2019 abarundi miliyoni 5 haribo bagwaye indwara ya malaria. Ugereranije n'abantu bagwaye malaria mu mwaka w'2018, ivyo bitigiri vyiyongereye ibice 97% muri ico kiringo nyene c'umwaka. Mu minsi iheze umushikiranganji w'amagara abantu Dr. Tadendi Kumana yavuze uturere tubangamiwe kurusha utundi, asigura n'impamvu zabiteye. Yariko yerekana ibikorwa ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi 6 ashize.
Indwara ya malaria muri uno mwaka twarabonye yuko mu bure bw'ubuvuzi bumwe bumwe na cyane cyane mu bure bw'ubuvuzi bwo mu buraruko no mu buseruko hari malaria nyinshi. Ivyo rero bikaba byavuye ahanini ko habaye ihindagurika ry'ibihe, kuko ubu turi mu kwezi kwa gatandatu, hanyuma hariho kandi n'ibihoho by'iterambere aho twabonye ko mu ntara zose barari mu muceri, mu ntara zose kandi hariho n'ubworozi bw'amafi. Byatumye rero naho nyene dusanga ijya mibu ishobora kuronka aho yarikira ikaba myinshi.
Mu cegeranyo ca OCHA, iruhande y'iryo hindagurika ry'ibihe hanavugwa kandi ugufungura nabi nk'imwe mu bituma malaria yiyongera mu banyagihugu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yanavuze ico ubushikiranganji aramutswa buriko burakora kugira ngo malaria ntibandanye irandagata.
Ivyo twakoze rero nuko twaciye dushikiriza leta umugambi w'uko hambavu yajya amavuriro dusanzwe tubona hoza abandi baganga bashobore kwegera mu mihana abategereye amavuriro kugira ngo babapime n'ingoga hanyuma babashire ku miti. Ivyo rero byatumye dushiraho abaganga barenga 360 aho twari twabonye yuko iyo ndwara imaze kugwirirana. Cyo gihe rero byatumye dupima abantu benshi, naco cyaciye cerekana yuko malaria ari nyinshi. Twarabonye kubera icyo gikorwa bagwaye malaria bakiri baduhuga cyane bashika ku 282,000 93%. Ubu rero nko kuri indwi iheze byaciye biganuka nk'ibice 50%, kuko twaronse abagwayi 198 163. Kana yuko baraduze kubera twabasanze mu mihana ariho kigwa turiko turakora turaba mbega no rya miti dutanga niyo iravura neza. Bero tumaze kubona turana kujya miti vura mugabo icyo kigwa n'icyamara guhera etuzaiza tubashikirize.
Icyeganyo cyawo cyakigaruka kandi no kuzindi ngwara zagiye zibonekeza cyane cyane nka korera, aho abantu bagera ku 245 bayigwaye. Ucinagaruka ku bitigiri by'impunzi z'abarundi zi mu bihugu bibanye. 244 nivyo yaharuye byari hanze y'igihugu hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatandatu uyu mwaka. Muri ico kiringo nyene ico gisata ca ONU kijejwe gutabara bahuye n'ibiza n'ingorane cemeza ko abarundi bahungutse bagera ku 16,000. Abenshi baje bava muri Tanzania. Mu kwezi kwa gatatu 2017 leta yari yatangaje ko indwara ya malaria ari kiza kubera ibitigiri vy'umurengera vy'abari bayigwaye. N'ubu harabibaza ko yari ikwiye kubikora gutyo kugira ngo abayifasha bongereze uburyo hongere haboneke imfashanyo zihuta zo kuyituza. Eloge Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda abaturage bo mu midugudu itatu y'akagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali barasaba leta gusesa icyemezo cyo kubimura kimaze imyaka cyarafashwe ariko kitarashyira mu bikorwa no guhabwa indishyi z'ubukererwe bwacyo. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Ikibazo cy'abaturage bimurwa mu midugudu ya Kangondo ya mbere n'iya kabiri na Kibiraro ya mbere mu kagari ka Nyarutarama umurenge wa Remera cyongeye kuvugwa nyuma y'amezi agera kuri atanu abo baturage bitabaje inkiko ariko bakabwirwa ko ikirego cyabo kidafite ishingiro kuko basimbutse inzego bari kwitabaza. Hashize imyaka igera kuri ibiri abo baturage bo mu kagari ka Nyarutarama imidugudu itatu basabwe kwimuka ngo aho batuye bivugwa ko ari mu kajagari hakirwa inyubako nziza ziberanye n'umujyi wa Kigali. Mu ntangiriro abaturage bari babwiye ko bagiye kubakirwa amazu y'ingurane mu karere ka Kicukiro ariko abenshi muri bo iki cyifuzo bagiteye utwatsi ahubwo basaba ko bahabwa ingurane ikwiye bakajya gutura aho bashaka. Nyuma y'amezi agera kuri atanu nta kivugwa kuri iki kibazo abaturage bo mu kagari ka Kangondo ya mbere bongeye kumvikana basaba akarere ka Gasabo kubasubiza uburenganzira ku mitungo yabo ko yabaruwe ntibishyurwe ingurane ikwiye bityo bagasaba no guhabwa atanu ku ijana y'indishyi y'ubukererwe.
Turi gusaba ko twasubirana uburenganzira ku mitungo yacu kubera ko igihe gishize cy'imyaka ibiri ni myinshi ibiciro byari ku isoko icyo gihe ubu byarahindutse ngira ngo tubarirwa ahangaha batubariye ubutaka ku bihumbi 8,125 kuri metero kare none ubu ngubu ni ibihumbi 50 n'ibihumbi 120 kuri metero kare ubwo bivuze ngo ahamakeya bakabaye baduhumbi 50 uyu munsi nayo batubariye turumva tutakiyemera kuko ntabwo baguha metero kare ibihumbi 8 ngo uzajye kugura ubutaka bw'ibihumbi 50. Twamaze kwandikira akarere ka Gasabo tugasaba ko uwo mushinga waseswa nk'uko amategeko abivuga tugasubirana uburenganzira ku butaka bwacu kakanaduha 5% ateganywa n'itegeko iyo umushinga waseshwe cyangwa iyo umuntu yakererewe kwishyura indishyi ikwiye.
Aba baturage barasaba akarere ka Gasabo amafaranga agera kuri miliyoni 800 y'ubukererwe kuko bavuga ko nyuma yo kubarurirwa imitungo yabo ntibahite bishyurwa ingurane ikwiye byabashyize mu gihirahiro kugeza ubu batazi amaherezo y'ibyo barimo.
Urebye ni urubanza rushya twatangiye ariko tukaba twarutangiye mu buryo bwo kwirindiza izo nzitizi twabanje gusaba karere ari na rwo rwego rutwimura kudusubiza imitungo yacu ntabwo twajya kukarega kandi tutarabigasabye ngo kabyange nikabyemera kazadusubiza ibyacu kaduhe na 5% nikatabyemera tuzatakambira umujyi wa Kigali nk'urwego rureberera karere noneho umujyi wa Kigali nutwumva uzadufasha kubishyira mu bikorwa nutabikora inzira nukuyoboka inkiko ubu ni ikirego gishya twatangiye muri make.
Kugeza ubu benshi mu bari batuye ku kagari bemeza ko bamaze gutakaza byinshi mu bigize imitungo yabo bavuga ko babujijwe kugira icyo bakora ku mazu yabo bikaba byarabashoye mu bukene.
Ubundi nayo mfite inzu wenda bakajya bakodesha baduha amafaranga ariko batangira kubara abaturage batangiye kumenya yuko bagiye kutwimura nta bandi bantu bongiye kuvuga ngo wenda byibuze reka tujye gutangira gukodesha mu hari ahantu. Ubwo rero twatangiye nk'abantu bari dufite amafaranga ku mabanki twaragujije twatangiye guhita ko duhura n'icyo gihombo cy'uko banki utabasha kuyishyura.
Naho nagenje mu nama maje kubaza ikibazo nyibabajije nsohotanze baramfata abayobozi ati mwe mwazengereje leta mwigwa mu nyiko ndabwirani twebwe ntabwo twayizengereje ahubwo leta yatuzengereje ni gute itwara imitungo yacu niba kuri iyo mategeko ateganya kandi ese ku kibo bica amategeko bayaza rero bayatora
uretse ko twebwe abaturage cyo twakoze nuko dushyize hamwe ku ngingo yo kwimurwa duhawe ndishikwiye twifuza na muntu uzadukura hano byo ntibishoboka.
Iki kibazo cy'abimurwa mu kagari ka Nyarutarama mu mudugudu itatu kigiye kumara imyaka ibiri cyaranze gukemurwa, ari nayo mpamvu abaturage bo muri aka kagari bavuga ko bongeye kwegera kare ka Gasabo mu gihe katabakemurira iki kibazo bakongera gusubira mu nkiko. Umuyobozi w'akare ka Gasabo bwana Steven Rwamurangwa yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iki kibazo cy'abaturage akizi ko kandi akarere kiteguye kongera kugirana ibiganiro nabo. Uyu muyobozi yagize ati abaturage ni abacu, twiteguye kuganira kandi tuzagera ku bwumvikane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350, kilohertz 9815, no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460, no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi PAM ryatangiye uburyo bushya bwo guha mu ntoki impunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Rusenda amafaranga yo guhahisha. Ubu buryo busimbuye ubwari busanzwe bukoreshwa bw'udukarita tw'ikoranabuhanga bita scope. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zimaze imyaka ine muri iyi nkambi zari zisanzwe zikoresha agakarita bita scope ngo ahishe ibifungurwa abacuruzi bazanaga mu isoko ryo mu nkambi. Umunsi wa foire zatangiye guhabwa amafaranga mu ntoki yo guhahisha, aho buri mpunzi iri guhabwa amafaranga y'amakongomani angana n'19,500 bihwanye n'amadolari 12 y'Amerika ishyirahamwe rya PAM rigenera buri mpunzi buri kwezi. Marisha Reninazwe ni impunzi yo mu nkambi yo mu Rusenda, aragaruka kuri iki gikorwa cyo gutanga amafaranga ishyirahamwe rya PAM ryatangije.
Uko biri ko biragenda urabona twebwe ntituva hano batangira amasabuni hano mu bihangano niho tuguma. Mutsane rikamba akazana amarise akamagara umuntu wese guhera ku wa mbere mu village gushika ku bantu 50 bakaca batona umurongo. Abapolisi n'abasungusungu bakaca batujana hajya ku nzu batangira k'amafaranga, tujeza kundi batangira k'amafaranga ca dusangaho aho muri IDS nabo nyine bagasubira bakatwaka ifomu ni karatwaka abakari gwacu tukasha tubo bakaca basinya ko tugiye kuronka amafaranga. Tukasha twinjira indani tukaca dusanga aho muri hase nabo nyine bakatwaka ifomu ni karata kugira ngo bashobore kuraba ko ibyo karata niyo fomu ari byiwacu bamaze kubona ari gwacu. Tukasha tugenda hano ku bantu ba PAM, aba PAM nabo baca bashira karta kuma POS. POS rero gabakacu bakurayo dufactire tubiri, maze kuronka twa dufactire tubiri kamwe cangena nkagahereza umuntu watembe akacaraba amafaranga yanditse ko bivanye n'abantu mba mfise bakaca bamparurira amafaranga.
Niyo kwizegwa line abo muri village ya mbere mu nkambi yo mu Rusenda ari mu mpunzi za mbere zahawe amafaranga n'ishiramwe rya PAM asangara karusho kari muri gahunda ishiramwe rya PAM ryatangije.
Twahora dusumisha agafuko k'umuceri itaye zibiri $24 tugaca turonka agafuko k'umuceri muri foire amafaranga itaye zibiri kwarose $39,000. Muri bya $39,000 casuma agafuko k'umuceri k'ibihumbi 37 nacasigarana $2,000 byo kugura utudagara twabana.
Nduwayo Salvatore afite umuryango w'abana batandatu, nawe arashima uburyo bushashishira mu gyapa mu gyatangije kuko buzabafasha no gukemura ibibazo byahoraga bibasaba amafaranga.
Twabyakiriye neza ariko iyo mfashanyo twaronse ntikwiye bijanye n'ibyo tuba dukeneye. Nk'ubu twebwe turakenera mu iyo mfashanyo nyine twaronse gusuma duca dukuramo ibitari bitegekanyijwe mahuzu tugakora impuzu z'abana ntituzironka nituronka impuzu ze twege nyene dukuze twe bakuru b'imijyango ntituzironka mbo bisubiye tukaca tugira n'ingorane zo gucana bikaca bisaba yuko tuguramo amakara kugira tubone gucana
umugizi impunzi z'abarundi ziri kwishimira ubu buryo bushashishira mwe gyapa mu gyatangije ngo kubwa amafaranga mu ntoki hari izindi impunzi zibuze ku rutonde rwo bahabwa amafaranga izindi nazo udukarita twa scope pamu yari sanswe yoherezaho amafaranga tidusomeka mu mashini nzubona impasa vera numubye ufite abantu munani nda mafaranga yahawe na banki
sinigeze ndonka amafaranga kuko nagize ndagenda gushira kwa gakarata agakarata kase gusoma marije kugenda kudekarara bambwiye yuko ingo ariko barankurira kandi gakarata je natangajwe n'ukuntu bariko barankurira gakarata kandi ntigeze ngenda kuvuga kuri CNR yuki karata yo andi dasoma kuva njika mu ikamba tano umunsi numwe nari bwegire ngira ingorane yo gupokera ibyo kujya cyangwa inkwi cyangwa amasabune ibyo ari byo byose byo gupokera sinari bwa giri kibazo ariko no munsi ndatangaye kubona nsanga jewe nisanga mu bantu bata ngo bazotengenezwe ubukarata jewe ibyo bintu nacigizigira mfise kuko batubwiye yuko tuzosubira kudekarara ku munsi wa gatandatu
ishira mu gyapa muri vuga yuko ubu buryo yatangije bwo guha izi mpunza amafaranga mu ntuki yo guhahisha binyuze muri banki ya Tembe buzafasha izi mpunzi ziba mu nkambi ya Rusenda na Murongwe mu rwego rwo kwigira Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu tarehe kivuye amajyepfo
Muri isanga ni ikiganiro kijwe rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi bijwe rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo bundi kuwa kabiri w'iki cyumweru komisiyo y'amatora CENI y'u Burundi yakoresheje inama amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki n'amadini bifuza kuba indorerezi mu matora yo mu mwaka utaha. Mu byo yabasabye harimo kwerekana aho bazakura amafaranga bazakoresha. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiye babiri mu bari muri iyi nama yo kuwa kabiri Bishop Calixte Independence ayobora ishyirahamwe ry'abapastoro ryiyemeje guharanira amahoro n'iterambere rirama mu Burundi na Aimé Pascal Nduwimana ukuriye ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion Religieuse. Bishop Calixte Independence aratangira avuga ku ruhare rw'ishyirahamwe rye mu matora yo mu 2020.
Tuzogira uruhare kabisa cyane kuko twaranatanguye mbere kwigisha urwaruka tubereka ingene bakwifata mu matora imbere y'amatora n'inyuma y'amatora. Nagira mbanze ndabimenyeshe ubundi we kugira ngo abantu bariko baradukurikira n'abatahure neza ibyo igikorwa cyacu. Ibi Bishop Independence Calixte arongoye ishyirahamwe ry'abapasiteri n'amashengero yabo yiyemeje guharanira amahoro n'iterambere rirama. Mu gifaransa yitwa Association des pasteurs pour la paix et le développement durable au Burundi mu ncamake cyitwa APAPA de Bibu. Ririmo ababishop, abapotre, abarevera pasteur, abapasteur. Kandi dufise amakomite ma provense yose agize iki gihugu. Harimo abakozi b'Imana bo mu mashengero yose. Kandi nkaba ndongoye n'ishengero y'abakristo ba Pentecote mu Burundi. Eglise chrétienne de Pentecôte au Burundi, mu ncamake FPMU, rifise amashengero 45 mu gihugu cyose.
Ku munsi wa kabiri maragiye mu nama yari yatunganijwe n'urwego CENI, murasha kutubwira mu majambo make cyane rwose ibintu mwasabwe?
Murakoze cyane. Ubwa mbere twagomba gufata akaryo keza cyane ko gushimira urwego rushinzwe gutunganya amatora CENI ku buryo batanze ubutumire. Ni ukuvuga icya mbere nabonye ni uko batumye abakozi b'Imana bo mu madini yose kandi barongera batumira n'amashyirahamwe bigenga yose. Ikirore ni intambwe ikomeye cyane ku bijyanye n'imiyeguro y'amatora, itwereka ko seriviti yakora neza kandi ikayitunganya neza. Yaduha umwizero ko amatora mu gihugu cyacu azogenda neza, kandi ko badutumiye mu mwanya mwiza cyane.
Mu bintu mwasabwe hariho ko mwe kwerekana uburyo muzakoresha mu kugenduza ayo matora, ivyo ni ibintu bisanzwe mwavyakiriye gute ivyo bintu mwasabwe?
Kuri twebwe twarashimye cyane kuko nk'abantu barongoye amashingiro n'amashyirahamwe twafite uburyo dusanzwe twitunganyije. Twebwe akaroro nakubwiye ko twatangiye kwigisha abenegihugu imyeguro y'amatora, uburyo bwo kwifata imbere y'amatora n'inyuma y'amatora. Icyo kintu ni ikintu cyiza cyane, ni kutubaza aho uburyo tubukura. Icyo twaragishimye cyane.
Murashaka kutubwira aho muzakora ubwo buryo?
Uburyo twebwe tubukura mu banywanyi, nk'uko twabikubwiye dufite abanywanyi hafi mu gihugu cyose, kandi dusanzwe hari nabyo turi ko turakora kwigisha abantu uburyo buva mu banywanyi bacu.
Namwe mushyanahime Pascal Nduwimana, mwagiye muri iyo nama, murasha kutubwira ikintu uruhara muzogira mu matora muzoshimikira kuki cyane cyane?
Twebwe bwa mbere hoho ishyirahamwe bwa mbere gikurikiranye ku bikorwa by'amatora, ako ryakurikiranye ibikorwa by'amatora kuva muri 2015 ndetse hereye no mu nyandikwa ry'abazotora make yari mu ba observateur. Tukaba twanabikoze no mu mwaka uheze mu gutora ibigirirwa shingiro ubumwe leta canke bagendera ko rero tugikorwa kuvuga yuko ari na gicasha no mu shyirahamwe make. Rero twebwe tuzofasha kandi igikorwa cy'umurundi wese avuga yuko yabakunda iki akunda Burundi. Twebwe rero bwa mbere twaranezerewe nk'uko na pasiteri yarabivuze, ubutumwa ingene bwari buri, ndetse twanezerewe n'uko ingene babitumenyesha igihe kare bakatubwira ibyo twotanga mu kwimenyekanisha, mu kwerekana ko tuzokora iki gikorwa. Twarashimye rero ko babitubwiye kare kandi baduha n'umwanya ukwiriye. Rero make namaze murabizi ku radiyo iki gikorwa bwa mbere bisa twarashimye twebwe umugisho nizo muri kubitegura kandi kiha umwanya ukwiriye, kiha ubutonde bwiza kandi ukabikora tubona yuko ugomba no kushyira imbere ikirangaminsi ntihagire igitekereza canke ibyo bindi. Rero twebwe make turiteguye kandi twiteguye no kuva kera mwumva yuko kinabishashi wacu.
Murashobora kutubwira amajambo atomoye ukuntu muzocungira amatora canke ukuntu muzohagarikira ika uruhara muzogira n'uruhe, cyane cyane ikintu muzokora n'ikiye kugira ngo amatora agende neza abe amatora yizigiwe na bose?
Ubwa mbere mudukundire tubanze tubabwire ibyo badusabye ni iminsi cumi ko hariho ko mbere abatarabimenya neza ko turese kano kagiye kuyigira abandi badusabye ubwa mbere hoho hariho igitangikiro bita na ordonance, ni ukuvuga n'ikete riba ryatwawe n'ubuyobozi turanganjije tujejwe bisaba yuko igishyirahamwe kanaka yuko rimenewe ko leta irizi. Hanyuma kandi baradusaba ko twotanga na sitati, ni ukuvuga ugatwara sitati ya minisiteri yawe cyangwa ya asosiyasiyo yawe iby'imigabo n'imigambi yawe. Hanyuma ugashyira ko rero ikete ry'irongo ishyirahamwe ukabitanga muri seri. Hanyuma kandi baraduhaye fiche yo kuzuza bakatubwira ko twemera yuko tuzigisha abarundi kwitaba amatora, akadusaba kandi nimba bishoboka umuntu ko yokwemeza yuko aje abacungera ndetse bagasaba kugira kesikedi yo ku rwego rw'igihugu cyose cyangwa ni ku rwego rw'intara cyangwa buri komine. Barakubwira namba y'ishyirahamwe mubona ko muzakingera no ku rwego rwose Burundi bwose ko washyira akamenyeko ngaho hanyuma baravuga ko hari ibikorwa byo gufungira amasoko kuba byarakoze kuva muri 2015 na cumi n'umunani urenze umuntu agafashe akamenyeko n'ayo matora icyo yaba yarakoze hanyuma bakavuga yuko mbega mubyo bikora mu Burundi bwose cyangwa ku migini imwe nabo kandi bashishira ako kamenyeko hanyuma bakavuga ngo kumara imana nibajije umukozi w'imana amafaranga tuzokoresha yageza bakacubaga kwaza mu gihugu hagati cyangwa hanze ukanakubwira Jehova byari ibintu binoroshye cyane basaba duha iminsi icumi bese byose bemeho no kumenyesha abarundi n'abakunzi bacu ku minsi ariho twana bicikana
igihejwe amatora. Eme Pascal, mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uyu mutahe aho uzova mwebwe mu ishyirahamwe ryanyu, umutahe wanyu uzova he?
Ubuvuge bwacu tuje turabukura mu banyanyi nk'uko no mu masatiri kandi muri kino gihe dukuri turashima ko abakunzi abanywanyi inshuti abagenzi b'ishyirahamwe make ko badushyigikira mugabo kandi tuje turishyirahamwe mu mikoropolitike de compassion ntacyo bijya yuko abakunzi bacu abari hanze hirya hino bose akakudushyigikira twebwe ntabwo twovuga twirya ngo twayugaye mugabo gusa turaraba ubwo buryo yuko buje ari ubutagikura kubyigenge cyanke butaduhinduza ibyinjiro mugabo turazi yuko ugushyigikirwa no gufashwa ibyo biraje
mugira imbibi. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio y'Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na David mwiriwe neza.
Ndabumva
duvuga ku ijambo ikibazo cy'imviro
cya mbere mbanje kuvuga nuko nashaka kubanza gushimira uwo mugwi teni kwayo manama ukiratunganya kuko arerekana yuko umugwi usanzwe uri kuritegura ariko ngira ko ufise amakenga cyane cyane ko ibyo bintu byasabwe abo bantu bagejwe amashyirahamwe yigenga n'ayo mashengero ashaka guhagarika amatora cyane cyane ku cyo kintu bavuga yuko bategereza kuvuga iyo uburyo buzoba aho niyo bari nk'intamba cyane iyo mugutegereza amatora ntibushaka kushyira ngo gatego kugira ngo werekane kugira ngo hazogende kurorera abake kuko asanze aho ishyirahamwe itaravuga uburyo igishakisha urumva ntibwo ari fise ububasha bwo kwarikira amatora mbega hoho kiretse amashyirahamwe n'amashengero ari mu gihugu cy'u Burundi hoba harari hatiwe n'abandi cyane cyane mbere mpuzamakungu zaje ziva mu bindi bihugu wakabwarirwa n'amakenga n'icyo nashaka gusigiriza.
Murakoze David Amakenga, David Bishop Calixte Independence.
Murakoze cyane ko kubw'icyo kibazo abajije ariko nta ntamba ihari kuko ishyirahamwe cyangwa ishengero rirafise icyo ryiyemeje kandi ku bijyanye n'igihugu amashengero asanzwe ariyo kugira ngo akore ibikorwa by'iterambere no gushyigikira igihugu mu bikorwa byose igihugu kiba kirimo rero nta ntamba n'imwe irimo ku bijyanye n'uburyo kuko nka twebwe turipanze neza ko dusanzwe dufise uburyo ko dufise abanywanyi kandi nk'uko twarabye munsi ko twatangiye no kubikora rero kwerekana uburyo bumva ibintu ni byiza cyane si ntamba n'imwe yotuma amatora atagenda neza.
Yego namwe Pascal Emi Pascal mutubwire namwe Nduwimana mubwire icyo muvuze ku bishikirijwe na David Amakenga afise cyane cyane yerekeye ibyo avuga ko bishobora kuba ari intambamyi uburyo bwo kugabanya abantu bazokurikirana amatora canke akaba yabaje n'ikibazo cy'indorerezi mvamahanga.
Ikibazo yaranze yuko kijyanye n'uburyo kumega igihe cyo kwita mu buryo bukora nta makenga arimo nta makenga arimo kuko twebwe tuharashe imyaka itari mikeya imbere no mu kirangantego barabikaba uko umwaka utashye ishyirahamwe ryose rikavuga y'uburyo bafashe ibikorwa bakunze iyo buza
iyo twebwe biri mu bikorwa bya mitsi byo gutanga amaraporo. Ikindi nacyo ni uko kumbere tuvuga tuti twarabishimye ko mwarabonye ibyaratwigishije ibya 2015 uburyo ugasanga amashyirahamwe amwe kumbere ariko arivanga ugasanga bikarakoreshwa tumwa rero kwerekana uburyo nimba buza mu banywanyi bacu cyangwa buza mu badushyigikiye cyangwa bukava hanze kubyerekana nta kibazo aho rero nibaza ko davidi ko yahumura. Hanyuma ikijyanye n'uko yari avuga kugabanya abayobozi b'amakungu twarabibabije muri kenya mbega n'abatsinze batekiniza baza bati urubanza rwose ruragira abaturire ruragira abaza mbwa abatumi hagera bazibamenyesha nabo igihe cyabo mbwaba ubundi ko babaye baratumira amashyirahamwe n'amashengero ari ngati yacu. Rero navuga nti naremye nahumure nta gishasha vrema mvuga nti gutanga imari akoreshwa ukuntajya ibyo twanabikora turumva twatagifasha vurema uhure kandi leta nayo ni ngombwa yo kimenya uburyo iyo bwavuye icyo bwaje no gukora turumva twatakibazo vurema reme kandi ahumure.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.